Abishwa n'abantu b'inagabo gusa ku mafoto yatemberejwe ku mbuga nkoranyambaga byaboneka ko bakiri bato. Musitanteri wa komine Matongo yemeje ko abantu babiri bishwe n'inzego zijejwe umutekano ubundi arakomereka. Alisa Nsabiyumva ariko yatubwiye ko atamajwi canke ibindi bibazo bari butwishure ko bavuga ko ari umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano ari bugire vyinshi atangaza. Senkurikiye nawe nyene kwabaye nkuko yashinze gucisha make. Mutumwa bugufi yarungikiye amenyesha makuru bwanditse muri rurimi rw'Igifaransa yagize ati hasambuwe akarwa k'iterabwoba muri aka gatondo Matongo mu ntara ya Kayanza bihevye abiri baricwa umwe arakomereka cyane uwundi nawe yongera arafatwa. Umwe mu bajejwe intwaro n'umupolisi bakomerekejwe na grenade yatewe n'ako karwi igihe habwa gukozanyako. Uramatari wa Kayanza Colonel Hamikisha hayo azwi kandi yafatwa nk'umwe mu bategetsi batimana makuru nawe nyene nta kintu kinini yashikirije. Muri make yabwiye bagenzi bacu bakorera mu raruko bw'igihugu ko abishwe bariko bagomba guhungabanya umutekano kandi bari basanzwe baronderwa kuva ku munsi w'Imana uheze. Yongeye ko bazananye ku ruhande rw'ishyamba cimeza rya Kibira igice kitari gito c'intara ya Kayanza cegamiye harimo na Matongo. Colonel Cishahayo yahamagariye abanyagihugu kugumiza umutima mu nda ariko bakarikanura bakarya kara komite zijejwe umutekano mu gihe cyose bagize icyo bikeka. Umunyagihugu atashimye ku mwidondoro w'umenyekana yavuze uko byagenze n'uwaho mu gace yabo bantu biciwemo kazwi nko mu Kigwati.
Hariho umugabo umwe abangaha mu Kigwati yarazindutse mu mirima baca barahura bane nyine ngo nta nkoba bafise ngo baca mubaza ngo hatugeze ngo ni hehe baca kuma bamanuka baza mu Kigwati ko bagomba bashike nyine nawe mugabo ubwo nyine acarabwira bari mu Kigwati ati babantu turababonye ngaba ayi chef de zone arabyuka ahitana n'umupolisi bari bari kumwe ubwo nyine bashize amaboko hejuru babiri undi umwe nawe yarafise grenade caza kuyikura mu kuguru aca arayibateye n'abasirikare bari ku position nyine ngaha bari bamaze gushika hepfo baca bararasa bo batatu bose babarasa mugabo babiri nibo baciye bapfa.
Yongera ko kuwafashwe yari yemereye kwereka inzego z'umutekano n'abajejwe intwaro aho banyegeje inkoho ariko basatse barabura.
Umwe rero muri abo niwe batarashiwe baciye bafatisha intoki hanyuma niwe ariko arabatsembagiza ngo agiye kubereka iyo banyegeje inkoho n'ibiki mugabo ntazobazanye gusa bazanye amakoti ngo aho baraye niyo baciye bazanye amakoti bari bafise.
Uruhande rw'ishyamba cimeza rya Kibira buramatari bakayanza yavuze ko abo bishwe n'abagenzi babo bari bazananye rwegereye komine Bukeye iri mu ntara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu c'u Burundi. Ku minsi ya gatanu nyagatandatu umuntu uheze abantu bitwaje ibirwanisho baturutse muri ico Kibira nyene batanye mu mitwe n'abasirikare b'igihugu. Babiri barishwe hafatwa inkozi zari nke amazasu n'ibindi bikoresho birimwo ibitanga umuyaga nkuba uturutse ku mishwarara y'izuba nk'uko twavyemerewe n'umukuru wa zone Rwansinda ahabereye uko gutana mu mitwe Venanzokira. Anavuga ko atazumurwa bateye begamiye. Mu ntango z'ukwezi kw'icumi guheze muri ako gace nyene ka Kibira ahitwa Busangana muri komine Bukeye haguye umusirikare w'ipete rya Colonel n'umwe mu bamucungerera ubuzima mu gihe bahura n'akarwuri k'abantu bitwaje ibirwanisho bariko barakizura. Umupfakazi yikekwa gukorana nako yarahagaritswe. Kugeza ubu nta murwuri yitiriye ibitero ariko ishyamba rya Kibira ririmo imirwi myinshi y'abantu bitwaje ibirwanisho yama yakoze ibitero mu mihana yihegereye cyane cyane mu ntara za Cibitoke na Bubanza mu buraruko bw'uburengero hamwe na Kayanza na Muramvya. Iyo harimo y'abanyarwanda nk'uko byemezwa n'abajeje intwaro hamwe n'inzego z'umutekano. Mbere bamwe mu baheruka gufatirwa muri iryo shamba igisirikare cy'u Burundi cyashikirije cy'u Rwanda kwa 19 ukwezi guheze bikaba byavuzwe ko ari abarwanyi b'umuhari FLN umwe mu irwanya leta y'u Rwanda. Mu Burundi umushikirizamanza akizigenza wa Repubulika mu minsi iheze yagirije bamwe mu banyepolitike n'abo mashyirahamwe yigenga ko bari nyuma y'ibitero byagiye byibonekeza hirya no hino mu gihugu abigereranya n'iterabwoba. Sylvestre Nyandwi yemeje ko ubutungane bwamaze kubasohorera imitahe mpuzamakungu. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.